Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joydiane ni nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda. Muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika kuba twumva muri mu Rwanda. Abari Uganda mu karere ka Kisoro no micungararo yaho mutwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora. Ku isi hose tu live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram, YouTube na Twitter ni VOA radio yacu. Ikaze muri muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga y'uno munsi turagaruka ku bibera mu bihome bine by'amabohero yo mu gihugu cy'u Burundi. Turabira hamwe ubuzima abanyororo muri ico gihugu babayemwo. Twabatumiriye rero Germain Rukuki aharanira agateka kazi na muntu. Rukuki yapfunzwe mu 2017 haza kurekurwa muri 2021. Rukuki akaba yabanje gucigwa umunyororo w'imyaka 32, ariko sentari isubiramwo imanza ya ntahangwa iza kuvana ico gihano yari yaraciriwe c'imyaka 32 mu 2018 na sentari nkuru ya ntahangwa igishira ku mwaka umwe gusa, gutyo abona kwidegemvya. Jamais Rukuki imbere yo gupfungirwa mu ibohero rikuru ry'Ingozi ni mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi yakorera ishirahamwe Rukristu rirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu ACAT Burundi. Yapfunzwe yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza ibi byaha byose kuva gifatwa, yarabihakana akavuga ko ari umwere. Hagataho Germain Rukuki aherutse gushinga ishirahamwe yise Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger ESDDH mu mfunyapfunyo, ishami gishinze gushigikira abaharanira agateka kazi na muntu no guterera agacumu ko utuma ico bita ubuzima bubi buri mu mabohero atandukanye y'u Burundi bwisununura. Turasangira rero muri isanga y'uno munsi ahaza kutubwira ubuzima yabayemwo mu ibohero, igituma barashinze iryo shirahamwe. Germain Rukuki, mwiriwe n'ikaze ku ijwi rya Amerika. Mwakoze kutwemera ko tuyaga mu kiganiro cy'uno munsi mukatubera umutumire mu kiringo c'isaha yose.
Ndagize mwiriwe neza Diane, nashaka kubashimira mashoboye kuntumira muri iki kiganiro. Nagira ngo ngire ko ndamutsa n'abandi tuza kugisangira, Barundi n'Abarundi kazi, ndabaramukije. Hanyuma n'abapfunzo aho bari ndabaramukije. Ibibazo barimwo bihangane, ariko umunsi urizima bizorangira.
Murakoze.
Basohoke basubire mu buzima basanzwe, basubire mu miryango yabo.
Murakoze. Ego. Izina Germain Rukuki abakunzi b'ijwi rya Amerika bararyumvise akatari gake ku ijwi rya Amerika kwa makuru yanyu twarayakoreye ku cyane kuva mu gifatwa gushika muri kurwe uno munsi. Rero ijwi ni rwanyu, turaza kubumva, tubabaza ibyo mwabayemo, tubabaza ibyo mwaciyemo. Ariko imbere yo kugaruka ngaha, reka tubanze tugaruke ku ishyirahamwe muheruka gushinga. Iryo shyirahamwe mwarishinze kubera iki ahanini, ga Germain Rukuki?
Murakoze cyane Diane kuri icyo kibazo. Jewe narapfunzwe, mfungwa ndenganijwe, ndaba mu bibazo bidasanzwe mu ibohero. ndabona ubuzima buriyo, ndabona uko abapfungwa bafatwa bamererwa nabi, bagahohoterwa, bakarenganywa, bakarenganywa n'ababwirizwa kubatunganiriza aribo batwara amabohero, bakikora no kubanyororo bihitiyemwo, akaba aribo bakoresha kugira ngo bahohotere abandi. Ibyo byose twarabonye ingene ivyanditse mu mategeko bitanubahirizwa, aho umuntu yaba yifuza ari yagwaye akifuza ko yojanwa kwa muganga ariko ntibikunde kubera imvo iyi cangwa iyindi, ugasanga hariyo ibindi byinshi biriko birakogwa, abakubitwa bahohoterwa, ukwibwa, ugufatwa nabi mu ibohero, gufungurirwa nabi, kandi ibyo kurya biba byatanzwe ugasanga biribwa, eka hakorerwayo byinshi. Abanyororo baragumizwa mu mwijima ntibamenyeshwe amategeko. Hanyuma ariko cyane cyane icyo twababwira ni uko ibohero ni ikigo mu bisanzwe cy'ikosorero, ariko usanga umenga carahinduye intumbero, nico gushiramwo aba n'abandi barenganijwe bakahohoterwa. Urumva ikigo cy'ikosorero by'ukuri ikigo cy'ikigororero carahinduye intumbero. Rero nico gituma ibibazo twabonye twabayemwo twabonye yuko twoshinga ishirahamwe kugira ngo dushire ahabona amabi yose abanyororo bakoregwa abera mu ibohero, hanyuma dufashe abarongoya amabohero eka n'abategetsi bandi kugira ngo bahindure ico kibanza, bubahiriza amategeko, bashire amategeko meza, maze umunyororo abishitse agapfungwa afungwa ariko aze asohoka ibohero ari muzima, ashobora kubandanya agira icyo amariye umuryango wiwe n'igihugu.
Hanyuma rero muri iryo shyirahamwe ryanyu Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ni ishyirahamwe rigizwe ahanini n'abandi, kuko urumva ko mukora cyane mu gisata cy'abapfungwa cy'abanyororo no gushigikira abaharanira agateka kazi na muntu bazira ubusa, rigizwe n'abandi muri rusange?
Ishyirahamwe DDH jewe jenyine nsanzwe nahoze mfunzwe, narafunzwe igihe kirekire ndenganijwe, abandi n'abandi bafungwa nyine barenganijwe bagapfungwa. Urumva rero abarishije ni jewe n'abandi bahoze ari abapfungwa, nitwe twashoboye gushinga iryo shyirahamwe.
Mukorera mu gihugu cy'u Burundi hose? Nimba mukora mu gihugu cy'u Burundi hose mukorana gute n'abajejwe ubutegetsi muri ico gihugu, harimo n'abajejwe amabuhira atandukanye?
Murabona ni raporo deruka gusohora, murabona yuko dukorera mu gihugu cyose, tugerageza gushira habona ibibazo bihari, hanyuma tugatanga n'intumbero bocishamwo kugira ngo batange inyishu nziza ku bibazo biba biriko birigaragaza. Rero ni ukugira ngo dufashe kugira ngo ibohero rihinduke, abantu bashobore kubahirizwa mu gateka kabo, kuko abanyororo nubwo baba bapfunzwe ariko baguma ari abantu.
Hanyuma mugaheza mugakorana gute nabo bajeje amabohero atandukanye?
Twebwe turashyira habona ibiriko birakogwa bitari byo, hanyuma tugasohora amaraporo, tugasohora n'ibindi nk'ibyegeranyo bindi nk'amadeklarasiyon ibiriko bironekara, hanyuma kugira ngo tubakebure bikosore, hanyuma birashika tukandika n'amakete tukandikira n'abategetsi kugira ngo tubereke ibiriko biragenda ukutariko, hanyuma maze baheze bagire icyo bakoze bakosore ibiriko bitariko bigenda neza.
Ego mu rwandiko mwasohoye mu ishyirahamwe ryanyu ni rwandiko rwasohotse mu kwezi kwa munani twaraye dusozereye rukagira umutwe uvuga ngo la prison au Burundi réalité entre les quatre murs ni kuvuga ngo unyororo mu Burundi ukuri kubera mu bihome bine by'ubufungwa canke by'ubunyororo mu gihugu cy'u Burundi uko kuri kutari hejuru kutavugirwa hejuru ku buzima bw'abapfunze mu Burundi ni nko kwahegaje amarukuki
nibohero haberayo byinshi cyane kandi burya bimenywa n'uwabibonye cyane cyane ati burya inda imenywa ati ikibazo ahanini kimenywa n'uwo cashikiye inda imenywa n'uwayiraye ko burya rero nibohero haberayo ibintu byinshi benshi n'abategetsi baba batwara ayo mabohero batanga kuba bakurira batanga amaraporo meza ukamenya ibintu byose bigenda neza ukamenya nta bibazo biriyo mu ibohero harakoregwayo ibintu bibabaje cyane haraberayo akarenganyo kenshi cyane cyane nko ku bapfungwa ba politike kuba haranira agateka kazi na muntu abo baragirirayo ibibazo byinshi barabuzwa kwivuza bashobora gukenera kwivuza ntintu ubwo burenganzira bakabukwimba nka jewe ingerageje kuvuga nk'ibyanshikiye gatoya ndancishije ko jewe narigeze kugwarirayo mu 2021 ndagwara wa mugera bita COVID-19 ndasaba ndashikiriza ingene ngwaye ndasaba yuko bompima hanyuma bakamvura ariko nk'ibyo ntibyabaye ahubwo baciye bugara cyane aho kugira icyo bakoze ngo mvugwe nongere ngo mpimwe nongere mvugwe ahubwo baciye bitangira udupfukamunwa ku munyororo ubumwe wese bamuhereza udupfukamunwa tubiri maze jewe bandekera aho ngira ngo bari barindiriye ko gaca
none ga jama ivyo nk'abavuga ngo ntibahabwa uburenganzira bwo kwivuza bikwiriye byimbitse bikogwa ku banyororo bose umunyororo wese avuga ati nuwivye inka nuwivye impene ndagwaye ndashaka kuja kwivuza nawe nyene bamugira gutyo nyene cyane nta baganga baba bari mu mabohera atandukanye kandi ngozi nini ntara iteye imbere
mu ibohero harabayo icyo bita efemeri harabayo abaforoma baragerageza kuvura ku rugero rwabo ariko iyo umuntu hari ibyo usanga bibarengera bigasabwa yuko umunyororo asohogwa hanze akajyanwa mu bitaro akajyanwa mu bitaro aho akurikiranwa n'abaganga babinonosoye muri icyo gihe nobabwira yuko nk'abapfungwa ba politike abapfungwa usanga bari bagejwe guharanira agateka kazi na muntu baraheza bakinywa ubwo burenganzira
nuko reka tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza ko dusangira ikiyago turahira kuri Edi ikaze ku ijwi rya Amerika
ma murakoze cyane kuba mumpaye umwanya kugira ngo n'icyumba bizimo uwo yahoze afunze mu minsi yahera kandi anamubwira ati kore sana kuko turabwira ko biraha mu gihugu cyo mu bitego sana
uherereye hega Edi mbere ko ndakure ko ukavugana na Jean Marc Kuki
okay je ndi mu Afrique du Sud ndi
Afrique du Sud mu gisagara cyane
ah bon
sabge
Durban
oh Durban eh kuduga ku ijambo rero uyage na Jean Marc Kuki umwanya ni gwanyu
okay murakoze cyane ndakora mu sege jambo
amahoro cyane
yego pore sana turaze ibiri ko biraha mu gihugu cy'u Burundi ni byose cyane ya nagoma kukubaza amwebwe musamwe mu mwaraciye mu gihe bitoroshe mugafungwa ni ikihe kintu mushobora guterera leta y'u Burundi kugira ngo yubahereze agateka kazi na muntu cyangwa makungu kugira ngo agire icyahanuye leta y'Urundi kugira ngo agateka kandi na muntu kubaheze nk'uko mwibwiriza shingiro bisaba.
Ngo murakoze cyane, murakoze kuri icyo kibazo. Mu bisanzwe n'amategeko ahasanzwe burya asa n'amategeko yitwa ko yari meza. Ikibazo kihari ntanubahirizwa ntanubahirizwa. Egome hari aho usanga afise amahinyu aya cyangwa ayandi bigasaba yuko yononosogwa, ariko icya mbere ubona ni uko bayahonyanga bayabona. Nagira ngo ndababwire ndamenyeshe yuko nko mu mabohero usanga abanyororo batamenyeshwa amategeko abagenga kugira ngo bagumizwe mu mwijima ntibigere bamenya uburenganzira bwabo aho buva naho naho bugera. Ndabahe nk'akarorero, jewe igihe nari mfunzwe hariho nk'umukapita yatwara icumba twajyamamwo ari mu nama yarigeze gushikiriza ngo amategeko ngo atugenga ngo mubimenye n'ejo mwame mubizi. Ati bavuze bati mwese mutonde mukubitwe inkoni mirongo ibiri ngo duca dutonda tugakubitwa umwe wese mirongo ibiri hanyuma tugasubira aho tujyama. Ibaze nk'umukapita witwa ngo aserukira
abandi umukapita abarumukiga Germain umukapita abarumukiga
umukapita n'umunyororo yaba yitwa ko aserukira abandi banyororo.
Yego.
None nk'uwitwa ko aserukira abandi banyororo kuba atazi amategeko amugenga kuba ashobora gushikiriza ibintu nk'ibyo mu mategeko tugendera ko ngo atugenga ngo nayo mwe mwumva ritaba ari ibara. Nonda nk'uyo usanga rimwe na rimwe atazi no gusoma no kwandika mbeguye yabwiza guserukira abandi rero ariko iyo abategetsi batwara amabohero babigira babibona babashiraho babibona abanyene baba bashaka kugira ngo babakoreshe bakoreshe bidakogwa
batogwa gute nta simwe mu bitorera nuko ndiko ndivuga ngo simwe kandi udagipfunza urambabarika. Nagira ngo nabapfungwa babitorera batogwa n'abakuru b'umunyororo bakabatora hisunzwe iki
bashigwaho nka n'abantu zeye n'abatwari bohero nibo babashiraho
bakisunga ikina
niyo boba bagerageje ngo base nabo bahiriza amategeko baravuga bati abafise uburenganzira bwo kwitoza n'abana bagaheza bagatanga bakihitiramwo mubo babahaye ariko urumva ngaho ko ataburenganzira baba bafise bwo kwishiriraho abanyororo uko babyumva uko bazi ubushinganahe bwabo magyanda babyeho ngaho nk'itegeko ry'ijana na cumi na gatanu ko riba rihonyanze rirekurira abanyororo yuko barinda kwitorera ubaserukira.
Hanyuma nk'iyo mushikirije ivyo vyumviro vyanyu bitandukanye mubicisha kuba baserukira kugira ngo nabo bishikane hejuru canke hariho n'ubundi buryo bwo kwishikirira kuri kutwara inzego zo hejuru umuntu aharibaza ati ngira ngo utwo tubazo tuba hagati yanyu ntidushikanwa neza aho twari tubwiye gushika bivanye ku utanga ubutumwa.
Uretse ko bitanashikanwa na wewe iyo ubahutse ukaba ukagerageza kubishikiriza haba mu nama yanyu nyene cyangwa ukishikira ku muyobozi atwaye ibohero umushikirize ibibazo bihari ahubwo ingorane ziba zitanguye kuri wewe ucuboneka nk'umuntu w'intambamye umuntu atera ibibazo mu ibohero bakakwita yuko uri gushaka kugumura abanyororo.
Reka tuje kwa Edi umunsi mwiza muri Afrika y'Epfo. Reka tugusezere dufate Eric nawe. Eric uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Uherehe ga Eric?
Ndi i Karusi mu gihugu cy'u Burundi Mutumba.
Havugwa amakinga he Mutumba?
Hano namarame n'amahoro kabisa ameze neza cyane nayifashe kakaza kuko yabyo mutumire
arakumva ni Jean Marie Kuki
sawa none ininda inda iyo imeje nkuko ikintu nyamukuru bishobora bashobora gusaba mu gihe bari mu rohero bakakibemerera ko kibari ikihe ko umuntu ari mu rohero ari en conflit avec la loi donc abari munsi y'amategeko abafite ingorane bafitaniye n'amategeko muri icyo gihe uko bigenda kose nubwo uburenganzira ubu bufise ingorane bafitaniye n'amategeko igihe ushobora gusaba bakakikwemerera byo ko ndibuka ndafite abagenzi bigeze gupfunga bafungirwa mu gahoho muri Tanzania ko hesirize mu Burundi tubona ko mu Burundi barafinatisha ugasanga umuntu ni munyororo yarishe nk'umuntu agatayagenda kukwibera ko nyine ni mudanda ugasanga ni mudanda akomakomeye avuye yari akamaze ho muri Tanzania ugasanga ararima akajya gukora ibikorwa by'iterambere bimuteza imbere biteza imbere n'igihugu bakarima nk'uko yaza kujya igerari haba hariho n'abantu b'abayobozi yavuze ngo na bakapita mugahoho muri Tanzania hoho harabita ngo niranye mpara n'abandi ngo niyagiherehere sinzi bafite amazina babita donc niwe yageze kubarimisha nyine bagakora ibikorwa by'iterambere nimba ari kurima nimba ari kubaka amazu nimba ari amashule yakoze na leta yatanze isoko yo kuyubakisha bakayubaka hanyuma igihugu kigatera gitera imbere none bobo nimba atakazi yabo ariko ugasanga umunyerenge wo gutera induru umugasho ni gute byoshika ntahantu ntibamukiwe no muri izo rema wenyine ku buryo bw'uko nimba yavuye he yapfunze bishe nk'umuntu umuntu yagenda kwita abandi banyororoka benshi hamwe na rimwe usanga byumvikana
reka tumuhe akanya akwishure bwira umunsi mwiza ngahe mutumba
aya murakoze mugani makumirongo ugenda mwumve
okay. Okay reka tumuhinga bwije mu majyo de n'icubahiro urumvise ivyo Erika dusavye go duga ku jambo jama
ego ngashimiye Erika ko ico kibazo abajije ebujaga ariko aravuga yuko abanyororo baba ari en conflit avec la loi je sindabyanse gazanse ariko barafise amategeko ahari abagenga hariho règlement d'ordre intérieur ibohero hariho régime pénitentiaire ayo mategeko arafise ibyategekanya ingene abanyororo bafatwa mu ibohero arafise ibyategekanya ari byo bikorwa ariko aravuga boshobora kurangura arafise ibyo ingene ategekanya uko abanyororo ubuzima bwo mu ibohero bugenda mbega none hariho nk'umunyororo mushasha yinjijwe ibohero arakwa amahera atagira uko angana nka jewe nshinjira mu ibohero natwe ibihumbi amajana atanu kuriha ahantu uryama ahantu ushyira akamatera kawe aho nyine gusa ntaharihira ibihumbi amajana atanu jewe nagiwe amatransfere menshi mva muri dortoire nza mu yindi kugira ngo ikunde baze barandibwa amafaranga ivyo vyose none ivyo vyanditse hehe uko se ubuhonyanga amategeko mbega twebwe ico dusaba nuko abategetsi barinze bashiraho amategeko agenga ibohero amategeko agenga abanyororo ubisanzwe nuko babone yuko biri ngombwa bikenewe byabwirizwa kubahirizwa bakubahirizwa muri ubwo burenganzira ubwo bashobora kuba bahawe none bahohotegwe amategeko ahonyange wumva ayo mategeko yashiriweho iki reka tube dukora ibintu turitumbereza neza nk'uko biri kuko byanditse kuko ibohero uwo ari we wese arashobora kuryinjiramwo none uko avuga ngo kugumuka cyangwa kugira iki ubwo ejo nibyo kwinjira mu ibohero hanyuma agatangura kumuhohotera yobishima yobikenguruka nibaza yuko yo nayikenguruka na gatoya ndazi yuko byomubabaza nabo bategetsi nabo nyene ntawe ubizi kuko ibohero ryaraciyemwo abategetsi batari bake ndabona n'umukuru w'igihugu yariciyemwo agapfungwa yahoze ari umukuru w'igihugu ndabona n'abandi bati
umukuru w'igihugu
nka Demisano ndayizeye yarapfunzwe
ego
none urumva umukuru w'igihugu apfunzwe kandi nawe akanavuga ati jewe napfunzwe ndenganijwe umukuru w'igihugu amaze kurenganywa arandi bose basigaye nyumva yuko bote bashobora kwinjira mu ibohero rero ni byiza yuko ibohero duhadukemerera kugira ngo amategeko amere neza atunganye neza yubahirizwe hanyuma nezo uzojayo ajeyo agateka kiwe kubahirizwe hanyuma agasohoke ibohero ari muzima
ego Eric nibaza ko Jamal Kuki arakwishuye ku buryo buramvuye ugira umusimizi Karusi Eric ngira ngo yamaze kwigendera ariko Adelar ikaze ku ijuru ry'America Adelar uratwumva Adelar turi kumwe
ego ndabumva
wari wagihe gadera ko n'undu uracari nga
nariga aho gusabira gucikagurika ariko ntacho ndabumva neza ubu
okay uherere he ade
Geneza neza uwunyemerereye murambya.
Murambya hari agasho harapfungiwe umwo abatandukanye bazwi harimo ba Bobe rugurika nabandi. Akabazo kawe rero kwa Jean-Marie Kuki.
No jero ya bo na sankugira intererano gusa mvuga nti mbo mu minsi kije nahora ibujumbura.
Mhm.
Ariko nagomba negure ubu bushoga amazone bwo ku mazone chanke makomine. Aho washaka gufata abantu bo bakatwara sa adacinde ya OPG. Kuno mufitanye ikibazo gacubona ngo aca kurangura ngo akagenda kitwopica kamwa video share shi ama gacha genda gagutwa abantu bagutwara direct atabanje kumviriza kama trois jours quatre jours atarakumviriza. Jeze bintu nabikengere kandi bihari byishye.
Wowe waruhari warapfunze waruhari nkufunze canke no muntu. Waruhari nkufunze canke warugiye kuraba umuntu canke warahapfungiwe
Bo natwe bo twabagenzi ishuti usanga bahapfunga cyane n'ibeshi amazi n'iki ne tawura bumviriza ibintu usanga bibabaje abantu gusanga n'ibeshi kandi afite ikibazo kimwe Eje kazo kandi karako nyene nko nk'umuneta nko bibonjaje kugusura kadara aba ari abantu bagendera aho hafi ku mazone bira hose bashiki.
Okay, urakoze ugira umunsi mwiza kuri ivyo vyumviro vya.
Sawa murakoze nawe.
Ego. Jean-Marie Kuki hari uwitwa Jean-Claude Ndayikeza twandikiye kuri Facebook yacu. Avuga ngo ikibazo canje kwa Rukuki ko hariho uwari yamusabiye igifungo c'imyaka 32 mu nyuma bakaza kugisha ku mwaka umwe abo bantu bose bize ibisata bimwe canke hariho uwashize mu ngiro ivyo afise mu mutwe ingingo yuko wari warafatiwe gupfungwa imyaka 32 ikaja kukava kuri 32 ikaja kuri umwe urayiha iyahe siguro ga Jean-Marie Rukuki
Seguro ndabiha ibyo ni bimwe mugende
biremerewe ntacho kujya America turaramukija abana bari nyuma yiwe oya baba baragukumbuye rega bamaze imyaka myinshi mugasho bagukumbuye baba bakumbuye kwidagadura kuri papa bahamagara papa ego nuko rero ako kabazo ka Jean Bosco ukudasa insiguro imwe amategeko ingene wari wasabiye 32 kava kwikaja kuri umwe yahesiguro mubiha
iyo niya siguro y'iguhonyanga amategeko bikabije ya ni bimwe navuga byo guhohotera abanabandi akarenganyo ivyo babigira nkana so kuvuga ko batashura gusoma amategeko so kuvuga ko batayazi iyo benshi barayahonyanga bayabona abandi bagahabwa kumbure amategeko bamwe bakunda kuvuga ngo amategeko ngo yavuye hejuru maze bagaca imanza zangondagonde bakabica ukutariko abantu bari barenganywa abantu barabere maze bakagerekwa ko iminyororo y'agacamutwe iminyororo ishoba ibaheza mu ibohero rero kubona banshira imyaka 32 hanyuma bagakoroka bakagenda ku mwaka umwe ico ni kimenyetso ca mbere cy'uko jewe narenganywa ubujya urabona nk'umu shikiriza manza ariko arakugereka ko ivyaha bidasanzwe akaba atagiriya icemezo na kimwe nkajewe baranshije ko ivyaha by'agacamutwe ngo narishe abasivile narishe abapolisi narishe abasirikare ngo jewe naragerageje ngo gutembagaza ngo ubutegetsi jewe naragiye ngo mu barabara ngo ndabomagura amabarabara ndabomagura amazu n'ibindi barashira ko ivyaha byuhu vya Roberto atenta la sécurité intérieure de l'état tanta au chef de l'état ibintu bitera soni atagira n'icemezo na kimwe kandi aricara ahembwa amahera y'igihugu aricara arandika arandika ibintu abona yuko ariko arakwegera ko ibintu ariko araremantanya biranababaje cyane nkuko no guteza urubwa
bengubuga ga jama ntabaciriyemwo bica bigenda gute ico gihe baraguhaye baragushumbushije baraguhojeje koko uciriwe 32 no mu mutwe ubu wamaze guharura ati nzova mfisi ngahe nzosura kubona abana ryari baragushumbushije hari cakurikiye ko ico gihano bari baraguhaye wanakirengeje mu mwanya wamaze mu buroko
ntagashumbusho Diane ntako ntako mugabo babwirizwa ivyo kuvyitwara ariko bakayimenya yuko umuntu yarenganijwe yabwirizwa gushumbushwa niko yabwirizwa kugenda ariko rero siko biri urumva amategeko bakomeza bayahonyanga uko nyene bagiye kuncira uwo mwaka umwe maze mazeyo imyaka 4 ubonabaza uti mbega yitatu yoyo ni iki ico oni kibazo umuntu ashobora kwibaza kikamusiga mbega abo babaciye urubanza nkuko barahindukira bakabazwa igituma bashoboye guca urubanza rw'iterasoni ruteyisoni nkuko ariko ibyo kubera baba banatumwe kubera ababakurirangira ngo baba babyumva kumwe nta nico banababaza
reka dufate reka tuje kwa Bosco nawe
abanyororo Diane bararenganywa cyane urabona amadosiye anyegezwa
reka tuje kwa
amadosiye akabura
reka tufate Bosco ararindire cyane ku murongo wa telefone Bosco ikaze ku juri ya Amerika
urakoze cyane ku bijambo
uherereye
uherereye mu ntara ya
Muyinga akabazo kawe kwa Jean-Marukuki
jewe Jean-Marukuki sino mubaza akabazo ahubwo ni umushyigikira cyane mu butungane bw'u Burundi mu busanzwe bafatira ku bintu byo gukwegera ko aho gufatira ku bintu bigaragara by'ukuri bemeza ko umuntu aba yakoze ikifashe ikiriye birakenewe rero yuko leta iraba ikavuga uti kucaha ikiniki umuntu nibamubaza ibi bikagaragara by'ukuri barakwiye gucamushiriza icyaha mugabo bakareka gukwegera ko kuko amabohero menshi aruzuye agira abantu benshi atataruhakoze
urakoze kuri ibyo byumviro bya ngai Muyinga
hama Jermero kuki nihangane ubushobwo n'ubundi bukuma bwakira abantu barenganyo nuba amabohero aruzuye byumvikane ko leta yari ikeneye kugira icyo yofasha mu butungane kugira ngo amadosiye asohoke agabanuke na leta igashyiramo efuri wasi n'imiriya basi idapfumigirira ikigongo abantu ku bwinshi kuko benshi barenganyijwe mu butungane
urakoze ugira umunsi mwiza yego urakoze Bosco ugira umunsi mwiza ngaho onye Muyinga Jamari kuki ari witwa Sibosi Magna kuri Facebook ejo ya Amerika ati kibazo canje kwa rukuki mbe buriya wakoze icaha ni ngombwa aje mu gasho ego hara makosa agoye nko kwica gufata abagore ku nguvu naho nabagabo ngo hatabuza abafatwa ku nguvu ariko sinzi ko abapfungwa bose baba babikwiye abapfungwa bose baba babikwiye warabaye mu gashimi myaka ine waravugana n'abapfungwa batandukanye ico kibazo uracishura kwiki bose baba bakwiye kuja hari yabari mu mabohera atandukanye gajama ego ntacu
abana bakangana bavuye ku ishure
barakwidagadura ko bari babgukumbuye
ego cyane
oya ntacu
ariko murashikiriza ikibazo wasubiramo
nariko ndavuga ko hariho uwitwa Sibose Magna yanditse kuri Facebook yacu avuga ati kibazo cyanze ko ari kukimbe buriya ukuze uwakoze icaha ni ngombwa aje mu gasho ngo igu hariho amakosa goye nko kwica gufata abagore ku nguvu acashira hagati y'utuzitizo naho nabagabo hatabuza abafatwa ku nguvu ngo ariko sinzi ko abapfungwa bose baba babikwiye nabaza ariko wembwe mwahabonye ingene hameze mu gasho imyaka ine mwahabaye abo mwabona muri kumwe bose bari bafisa buremere bw'amafuti canke amakosa n'ivyo bagirizwa byo tuma baja mu buroko
bose nti abapfungwa bose nti niba bakoze ibyaha bimwe haba hari abafite iremereye cyane kuruta haba hariho abafite ibyaha bito bito bitanategerezwa ko barinda kwirirwa barashigwa mu ibohero nk'ubu ngira ngo abashoboye gusoma neza raporo twashikirije hariho mu gitabo mpanabyaha harimo article agace ka 53 ka 54 bivuga ko kutwaha ibyaha bitoya ko bashobora gucibwa ibikogwa barangura hanze batiriwe barinjizwa mu ibohero ibohero haba hariyo abarenganywa mu bisanzwe n'uwo buba bihenze bakabona bagatohoza babwirizwa kunyarutsa urubanza hanyuma akarekugwa vuba bwango rero ubwo iderekeye kuja mu gupfungwa iyo umuntu yakoze icaha mu bisanzwe amategeko arategekanya kucaha kimwe kimwe cyose igihano bijanye rero itariki gikenewe nuko ibyo bisanzwe bitegekanywa n'amategeko bari bakwiriye kubyubahiriza hanyuma ibyo babona by'indenza rugero n'ibiki amategeko bakongera bagasubiramo bakayahinyanyura kugira ngo abashoboye abo bishikiye bagakora icaha ariko bagumane ubuzima maze ico caha ico gihano bagikore baze bakirangize ari bazima bagikomeye mu mutwe bashobora gushika gusubira mu miryango yabo bagatunga imiryango yabo bagakorera n'igihugu kuko ntibabari barohebwa ntibabari banyagupfa urumva babwirizwa kubitwararika rero ibyo abategetsi bari bakwiye kugerageza kubiraba neza bakabyitwararika kuko ejo ibyo bishikira uyu cyangwa uyundi bishobora kubashikira nabo
reka dufate
abana babo
reka dufate abagenzi reka dufate adena
ibyo byose amategeko n'aya bose araba bose rero uwo bishikiye uno munsi ejo bishobora no gushikira n'ubundi rero no kurenganywa bigahagarikwa
reka dufate Adena Ngabirano nimba numvise neza izina bambariye mu buhinga bw'ivyuma Adena uratwumva
ndabumva cyane mu cyangwa makuru
uherereye he Adena kuvuga witonze
uherereye Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi
namahoro ngahe Bujumbura
Ashi Bujumbura turashima n'akapfura gasana katasuye nino mugihe mbona ikirere mu kanya gato kako
nuko Adena akabazo kawe rero kwa Jean-Marie kukitwa gutumira ino munsi
yego hama nataka ubwa mbere manje cyane ku biganiro muri sanga mugenda murakora mubona ko mukora ibiraba ku bice nka byose ibitate nka byose ngenda muraduhindagurira hanyuma twashaka ko bajya uwo mutumire nadutumiriye twabonye ko asa n'ubuzi amakogwa yo mu mabuhero asa n'uwabiciyemwo yoba ariko akora iki mu kugira icyo afashije kugira abanyororo basanzwe ubona ko mu gihugu cy'u Burundi haba hari abanyororo benshi hari nk'ikintu nk'intererano yoterera leta cyangwa abandi bose bajejwe iby'abanyororo kugira abanyororo mu gihugu bagabanuke.
Murakoze, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane. Namwe ijwi rya Amerika turabakunda cyane, turakurikirana ibiganiro byanyu cyane.
Na twebwe turabakunda, ugira umunsi mwiza. Kandi urakoze kuri urwo rukundo mudufitiye.
Yego.
Jamais ukikiyumvise akabazo ka Adelanga birano mu Burundi Bujumbura.
Yego, akora cyane kandi ndamushimiye ko icyo kibazo ciwe. Nashaka kumubwira yuko intererano jewe ndiko ndakora siyindi maze gusohoka ibohero narashinze ishyirahamwe ryitwa FDDH kugira ngo nshobore gucishamwo nshobore gushikiriza ibitagenda neza ibyo bibazo byose bishikira mu mabohero cyangwa bishikira abahanira agateka kazi na muntu cyangwa n'abandi kugira ngo bize nshobore kuzanga bishira ahabona. Rero nimba yashoboye kusoma ntuzeye raporo mperuka gusohora nashoboye gushikiriza ibitari bike by'intererano nshikiriza abategetsi bajejwe amabohero eka n'abandi kugira ngo borohe ubuzima bw'amabohero bw'abanyororo buse n'ubworoha gatoya kuko muraje narasabye yuko nashikirije yuko amategeko yabwirizwa kubahirizwa hanyuma ndashikiriza yuko abanyororo babwirizwa kumenyeshwa amategeko abagenga nk'uko bisanzwe bitegekanijwe. Naragerageje kwerekana nko amabi akoregwa yuko akwiye guhagarikwa nk'ubu uri kuraraba ababwirizwa kuko bajejwe umutekano w'abanyororo bagacungera abanyororo haba indani mu ibohero no hanze y'ibohero n'abanyororo nyene mbega iyo nkunzi uwo mwana n'ikinono bigenda gute mbega abo banyororo bashinga icyo gikogwa cy'umutekano w'abandi banyororo abo bobo n'ibiki ko amategeko ategekanywa yuko ababwiza kurangura ico gikogwa arabapolisi ndega baheza bagashinga ico gikogwa bakagihereza abanyororo bandi bigenze gute. Rero nk'ibyo ni ibintu bigaragara ko bahunyanga amategeko kandi babikora nkana babikora babibona abo banyororo baheza bagakoreshwa ibyo bikogwa ni nabo bahindukira bagakoreshwa no mu busumba mu kwiba abanyororo bandi amafaranga nibo bakoreshwa mu kwiba arinja nibo bakoreshwa mu guhohotera abandi ugasanga abanyororo nk'ubukapita ngo agatora abanyororo agafunga umukati umunyororo ashobora kujera agashogute
hanyuma tugize tugiye kuri ibyo byose kakabazo karagaruka mubibwiye abarongoye amashirahamwe abarongoye amabohero ntacu babivuga ko
ishirahamwe ryacu risa n'irikiri mu ntango iracyari rishasha tugenda turashikiriza ndazi yuko bazobitangira inyishu tuzobandanya dushikiriza n'ibindi kugira ngo baheze baze barabikorera ko barashobora no kubikoresha batiriwe baratugaruka ko ariko igihambaye no kubishikiriza igihambaye no kubyerekana nk'ubu jewe igihe nari mu ibohero hariho ubushakashatsi nagize kugira ngo ndabe amazi abanyororo banywa uko ameze yuko byukuri ari amazi meza narabikoze mu mwaka wa 2020 nongera ndasubira ubwo bushakashatsi mu 2021 maze biragaragara muntu zeye muri raporo
hariho muri raporo yanyu ku rupapuro rwa 10 ndabibona ko amafoto ntasa ariko unerekana ucingiye kutwuma tukovuga ko ducishwa amazi mu kuyungurura aho ni bose baba bafise utwo twuma two kuyungurura nuvuga ko abanyororo bose badafise utwo twuma baba bari kubanwa amazi atameze neza muri ubwo busho butandukanye gajana
bose tubibona yuko ariko banywa amazi arimo igamicafu yigaragaza kuko nk'utwo jewe n'utwo narondeye ku gatwe kiwanje kugira ngo nshobore kuyungurura amazi nshobore kunywa amazi meza ariko harimo no kugira ubwo bushakashati nubwo ntabishikirije mugihe nyene kuko nevyari gukunda
hanyuma umuntu
ariko
umuntu agacagaruka kibaza urana tugume kuri iki kibazo gatuca amazi aho uravyerekana ko bazoronka urwo yo hapo bashobora kuyisomana iyo hapo iri ku mpapuro 2022 narenda icishijemo amaso yose ndayiheza ku rupapuro rwa 10 niho uvyerekana ukerekana ingene ayo mazi atameze neza mugabo ayo mazi aja mu busho butandukanye na amazi asanzwe ava mu yandi masoko ashika umwapfungiwe ingozi ashika ingozi nubwo rero kose kibazo c'abapfungwa gusa ni kibazo c'abanyagihugu bose muri rusange mu Burundi ntara ya ngozi canke biri muri izo bohero gusa naho cuditsigura igituma ari kibazo c'amazi yo mu ibohero gusa
Ndabwo bushakashatsi nabukoze kuri ayo mazi yinjira mu ibohero kandi ku muringoti witwa ko ariwo ushikana amazi meza cyane amazi n'abanyororo ariyo banywa bose bagira bati aya mazi yo ku ngaha ku musigiti ni amazi meza cyane ati nta n'ayandi banywa mugabo bakayanywa bobo babona yuko ari amazi meza cyane mugabo ikigaragara nuko atari meza rero ubushakashatsi nabugize kuri ayo mazi yinjira mu ibohero kugira ngo nerekane yuko amazi banywa atari meza maze baheze babakorere babubakire amazi meza kugira ngo banabakingire bakingire amagara yabo kuko burya leta abanyororo ubuzima bwabo buba buri mu minwe ya leta yarinda leta kubakingira gukora ibishoboka byose kugira ngo bagumane amagara meza abari hanze nabo usanga nk'utu twumangira ngo kumbure baradufise cyangwa barafise ukundi bashobora kuba batunganya amazi yabo neza hanyuma bakanywa amazi meza ariko abanyororo nta buryo bafise nico gituma nashikirije iki kibazo kugira ngo ndabereke yuko bakwiye kubashiriraho amazi meza maze bagumane amagara meza
dusubiye ku mirongo ya telefone Jama twemerere kugira ngo ushure ibibazo bya Oswald na Jean-Marie ariko ndahera kuri Oswald niwe yatanze Jean-Marie Oswald ikaze ku ijungi Amerika
murakoze
uherereye he
ndi muri Kenya
Kenya Nairobi cyangwa amajaye
nayo Kenya Nairobi
akabazo kawe kwa Jamari kuki akabazo kawe cyangwa intererano
akabazo cyanjye ni uko keshi y'umuntu apfunzwe birashika aho umuntu adashobora kuba yidegembya kuko icyo nshobora kuvuga ni uko ushobora gusanga ukiba wabagenewe cyangwa ukiba ushobora kuyiboronga uko byakenerwa kugira ngo dusubire maze gufungwa nk'uko aho nari nsanzwe
Diodone uri kuramwumva wewe Oswald no Diodone avuze ko atekora kumva muhinga bw'ivyuma kandi atakumva n'abasigaye ntibakumva tumukupe hama dusuye kumuhamagara mukurindira turafata Jean-Marie Kaze
amahoro.
Uherere he Gajana?
Ubuga jewe nsanzwe ndi umuntu ndimbohe, ndimbohe.
Uri imbohe?
Yego.
Karangamategeko y'umwuga sinzi ko atwemera kuvugisha abantu baba bapfunze kuko ntimwemerewe no gutanga telefone za no gutunga amatelefone.
Urumva rero Jeff ari yishyize ingana mwashobora kumviriza senzi.
Duga ku ijambo duga ku ijambo muri make
kijyanye n'ikibazo cy'amazi. Ikintu kijyanye n'ikibazo cy'amazi kandi kiratugoye rwose. Hari maze isukari y'amazi kugeraho mu bintu byo gufungwa, akabura ikintu ashobora kuba yorondeza uko afungura kuba bacuruze. Hanyuma urabona ko hari abantu benshi ku bintu bijyanye n'ibintu by'amatwarete, urabona cy'amazi ingorane. Hanyuma ugasanga hari n'abonona imbere y'amatwarete ku miryango kubera amazi yo y'indani umuntu ashobora gukoresha. Hanyuma rusagaruka ariko ku bintu by'ifungurwa mwibohera kabisa inzara n'iminsi kwera.
Uherere mu ibohero ryahe? Uherere mu ibohero ryahe? Nukukingira kandi nukugukingira. Ego nukugukingira na twebwe amategeko y'umwuga rimwe na rimwe hariho ibihe tutemerewe kuvugisha abari mu mfungwa. Mugabo utubwiye ko byifashe ntaco vyishe mu kiganiro ntaco vyishe matohoza uri kurakogwa urakogwa ko urakoze cyane wihangane kutumenyesha ibyo bibazo ugira umunsi mwiza.
Ego
kandi turashimiye muhinga bw'ivyuma ko nakazi na ba muhaye atariko kiwe bwite bituma umuntu amukingira byimbitse. Urakoze cyane ubwire umunsi mwiza aho uri mu buroko ngaho i Burundi. Ego Jean-Marie ukirumvise uno twise Jean-Marie muhinga bw'ivyuma bari babimbariye ko sinari navyumvise neza. Aravuga ikibazo c'isuku, aravuga ikibazo c'amazi, arakigarukanye mu ishamwe ryanyu hari bikorwa none bitandukanye mwa mugiye gutangura canke muratangura gukora mu mabohero atandukanye ari mu gihugu c'u Burundi.
Ego Diane, twebwe deja twaramaze gutangura twaratanze n'iciyumviro nk'ibi byerekeye nk'amazi ingene bishobora ku gukogwa kugira ngo babaronse amazi meza. Turiko turagerageza kuja hamwe n'amashirahamwe yandi asanzwe akora ibikorwa kumbure ngira ngo biri muri iyo nzira kugira ngo tubaterere ibyiyumviro dufatikanye kubereka uko ibikorwa nk'ibyo byashobora kuja mu ngiro. Muri raporo twayerekeje kuri abo gusa, twarayerekeje no ku bategetsi batwara ibohero batwara amabohero kugira ngo babimenye babone barabe ukuntu bashobora gukemura ibyo bibazo. Ubundi izo Jean Marie ahereje gushikiriza ngira ngo byamushikiye araronka nk'umupolisi canke umukozi w'ibohero ashobora kumutiza agatelefone agashikiza ivyo vyiyumviro uwoba yamutirije umupolisi canke uyundi yagize neza. Rero burya agiye ashikirije hariho n'ibindi burya biba bikwiriye gukemurwa kuko ku bwinshi bw'abanyororo butumwa banaryamikwa na nabi, ugasanga baryama mu nzira, baryama ku isima, ugasanga nibo bariko bigurira intuzeye arutuwampure cyangwa ni aruturobine gusubiriza uturobine twapfuye. Ariko ivyo byose n'ibintu mu bisanzwe byarinda kuba bitegekanywa muri intuzeye mu buryo bw'uburongozi bw'amabohero. Ndazi yuko uko biri kose ubwo buryo burasohoka ariko ntibuheza ngo bukoreshwe ubwo bwabuza gukoreshwa. Abanyororo barinda kuyikorera ibyo basohora udufaranga twa
You have 1 minute remaining.
Kuko nta kazi baba ariko barakora.
abanyororo urabarafite ibibazo nk'ibyo kwi ugasanga nibo bitegurira imfungurwa ugasanga bariko bararondera amakara ariko bararondera inkwi ubwo buryo umva abanyororo umuntu atari ku kazi iyo yobukura hehe ibyo rero babwiriza ku kubimenya bakabaje bakabaronsa ibyangombwa byose bikenewe ari izo nk'icyangwa amakara hanyuma ari utwo bashobora kwitegurira bakadutegura neza hanyuma bagashobora gufungura nayo ubundi kiba ari ikibazo gikomeye rero barakwiye kwitwararika ibitari bike kugira ngo bashobore kubahiriza uburenganzira bw'abanyororo bashobore kugira ubuzima bwiza aho bari.
Thank you for using the phone card. To retrieve your card, please call the customer service number located on the back of your phone card. Nyandwi
uratwumva? Nyandwi uratwumva?
Ndamwumva.
Mwinga bw'ivyuma twanze twumve ko tugifise jama turacamufise. Jama turacari kumwe? Bagiye kumuhamagara kubera ko telefone we twumvise ko igiye. Ariko tube turakira Nyandwi, Nestor Nyandwi kaje kujugira Amerika.
Ane kuri kaze ndabashimiye cyane.
Eh, uherehe ganyandwe.
Urereme ntara ya Kristoke.
Akabaze kawe cyane intererano.
Ndoje cyatwo cyose. Kwitaho abanyororo ni byiza kuko umunyororo yafunzwe ntajya kurima ntajya gukorera bibiri kugira ngo aronke ifunguko. Hanyuma abe yobwira imibereho myiza ari mu kasho. Ndore tena kugani haruhande kubitaho kubyanjye imegwa mu buso nibagirini yaniteho ngene ahubwe imanza zabo zo kwihuta ucibwa n'ingoga kugira ngo abadagisi ibyaha biremereye kumbure bari kugwe mu kuvuga ubwishi cyane ubucucukirane bwo mu buso bugabanuke hanyuma nkunda nkavuga nti bari bakwiye kubwira leta nayo nyine bakabwiririkanya na leta kumbure mu buso hakaza hajyayo abantu bafite ibyaha biremereye kuko nimba waraye kuri nyumba ataciye ajya mu gasho urumva ko abagwiye kugwiza ingorane mu gasho n'ubundi zari zisanzwe ziriyo niba rero mu bushake hajyayo abantu bafite ibyaha biremereye hanyuma ibyaha bito bito nabyo nyine mvuze ngo ntibihanwe mubwo bihanwe ku rugero rwabyo.
Urakoze ugira umunsi mwiza Nyandwi Nestor.
Murakoze namwe kumpa ikaze kujya Amerika. Murakoze cyane.
Yego, Germain Rukuki agatelefone kanyu kari kagiye mbwa turabagarukanye akajambo rero kanyu kanyuma imbere gusozera muri isangayo no munsi.
Ego nkuko twabishikirije mu mucegeranyo twakoze twarashikirije ibitari bike nuko akarenganyo ko hagarara nuko amategeko yohinyanyugwa kandi twaremeye yuko tuzogerageza gutanga intumbero yohinyanyugwamwo nkuko nk'abazi ibibazo by'ukuri byo mu ibohero twarasabye yuko abanyororo bomenyeshwa amategeko abagenga twarasabye yuko abanyororo barangije umunyororo wabo bakaba gipfunzwe ko borekugwa twarasabye yuko abanyororo usanga barejejwe bakagumizwa mu ibohero ko nabo nyine borekugwa twarasabye yuko abanyororo amadosiye yabo yajimijwe ko yoja habona oyasubiza habona hanyuma imanza zabo zikarangira birateye isoni ko bagumiza abanyororo mu ibohero batagira amadosiye abo babwirizwa no guca barekurwa
bwango. Murakoze cyane, murakoze cyane rwose Jama Rukuki kuri kano kanya mwaduhaye, tukibutsa ko muheruka gushinga ishyirahamwe mwise ASDDH. Ejo nitwongera kubitura muzo twitabe nk'uko mwabikotse.
Ego murakoze cyane Diane, mwakoze kuntumira kandi nejo nimwa nwifuza kuntumira kandi nzoheza ndabitabe enterere ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwo mu ibohero busubizwe ku murongo
w'abanyororo. Murakoze cyane
mu burenganzira bwabo.
Murakoze ko murakoze Dieudonné Cyubahiro, wakoze ibikora inka nkuko wama ingenieur Diego nawo wakoze. Diane nahazwe niwe mwari kumwe kuri micro n'abategure, nongera ndabashikiriza ikiganiro muri sangacuno umunsi mushaka kongera gukurikira kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Turongera saa 12 makuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari.